Hii ni Radio Isuri Amerika. Isuri Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vya mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahikaze mu biganiro vyacu vyo kuri isa.
Hano mu gihugu cha Kenya mubari begeranije abo barundi kazi mu 2009 babiri barafashwe. Muri abo umwe ni umurundi yitwa Bigirimana Sana arahari.
Uwo ni ambassador w'igihugu cy'u Burundi muri Kenya. Kurudandazwa kw'abarundi kazi avuga ko rushobora kugabanuka cyane mu minsi iri imbere. Tubafitiye n'iyindi nkuru ku ntsinzi ya leta y'u Rwanda mu rubanza yari yitwariwemo n'umukozi w'umushikiranganji ibw'ikigega cya leta muri icyo gihugu muri sentare ya Afrika ijejwe kubahiza agateka ka zina muntu. Rero yo mu karere leta y'u Rwanda yarayitsinze urubanza yari yitwariwemo n'umukozi w'umushikiranganji bw'ikigega cya leta muri icyo gihugu muri sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu. Rutabingwa Chrysanthe yari yitwaye avuga ko leta yahonyanza agateka kiwe mu kumukura mu kazi mu mwaka w'2011 acha asaba indishi yakababaro y'umuriyoni w'amadolari y'abanyamerika. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Craven yunguru ari yarushe.
Mu birego vya Rutabingwa Chrysanthe yabwiye sentare ko yatanguye akazi mu mwaka w'igihumbi 1998 mu gisata cyo kugenzura igikorwa cyo gushira mu minwe y'abikorera utwabo amashyirahamwe ya leta cegukira ubushikiranganji bw'ikigega cya leta. Yavuze ko yashyizweho n'inama shikiranganji inyuma y'imyaka itatu mu mwaka w'2011. Rutabingwa yaciye yirukanwa mu kazi, yagejejwe ko amena amabanga y'akazi. Umucamanza yasomye ingingo ya nyuma y'urubanza muri sentare yubariza agateka kazi na muntu Rutabingwa yahavuye yitura, yaramenyesheje igituma uwo mugabo yiyamirije iyo ngingo yo kumukura mu kazi. Ati kubwo witwaye iyo ngingo yo kumukura mu kazi ntibereye, ihonyanga ibyirizwa shingiro n'amategeko akingira agateka kiwe yabayo mu gihugu hagati na mpuzamakungu, amategeko amuha ubwigenge bwo kubaho no kugira uruhada mu bikorwa by'igihugu, amategeko yo gukingirwa mu kazi hamwe n'amategeko agwanya ikumira. Mu birego vyiwe uwo munyarwanda yaciye asaba sentare yubahiriza agateka kazi na muntu uko yotegeka leta y'u Rwanda kumusubiza mu kazi, kuronswa umushahara atahembwe kuva akuwe mu kazi gushika sentare imutunganirije. Yasabye kandi ko yogurirwa inzu yagurishije kugira ngo yikenure bitumwe n'akazi yakuwemo hamwe n'indishi y'akababaro ingana n'umuriyoni w'amadolari ya Amerika na yarenga miliyoni 850,000 y'amafaranga y'u Rwanda. N'uruhande rwa leta y'u Rwanda rwitwariwe nagwo nyene rwaragize ico rusaba muri urwo rubanza. Leta yitwariwe yasavye ko nyabona urwo rubanza rutokwakirwa. Yerekanye kandi ko ibyo witwaje byose yasavye atashingiro bifise, ko yakuwe mu kazi hakurikijwe amategeko kuko yamenye amabanga y'igihugu n'akazi. Kugumiza ingingo yafashwe yo kumukura mu kazi kuwo yitwaye iyo rihamagarama y'urubanza hamwe n'uko sentare yofata izindi ngingo zibereye zigamije gukingira inyungu z'igihugu cy'u Rwanda. Ingingo ya nyuma yo sentare ivuga ko Rutabingwa Chrysanthe yihutiye kwitura sentare yubahiriza agateka kazi na muntu atararangiza izindi nzira zo hagati mu gihugu. Umucamanza yasomye urubanza yavuze ko Rutabingwa atigeze yitwara muri sentare ntayinyuzwa canke urukiko rw'ikirenga kandi abifitiye uburenganzira. Sentare iramuhebuje kandi ko amategeko yerekanye ko yahonyanzwe atajanye n'ivyo yavuze n'ikirego ciwe ngo nicatanzwe mu gihe kibereye, gutyo kw'ivyo yasabye byose atavyahawe. Yabo witwaje canke witwariwe bose nta numwe yarahari igihe urubanza rwasomwa. Sentare yavuze ko izo manza zerekeye u Rwanda ziriko ziraburanishwa canke zigasomwa mu gihe ico gihugu camaze kwiyonjorora mu masezerano aho uburenganzira abantu ku giti cabo n'amashami yigenga kwitura. Iyo sentare kuva mu mwaka uheze w'2017. Sentare ivuga ko ari manza zari zashingishijwe imbere y'uko u Rwanda ruvuga ko rusoko y'akarenge muri ayo masezerano. No, umucamanza yasomye urubanza ati sentare no gwiciye. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Umushikiranganji w'intwara yo hagati muri leta ya El Shabelle imwe mu mareta agize Somalia avuga ko hataragira ko abasirikare ba AMISOM bava muri cyo gihugu, avuga ko aba Al-Shabab ariho bakiri. Ibindi kuri iyo nkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Evariste Nzikubanya nka ishikiye muri leta ya El Shabelle.
Leta ya El Shabelle iri mu buraruko bwa Somalia, turi muri Afrika y'ubuseruko. Abasirikare b'u Burundi barenga 400 nibo bari kugarukana umutekano muri iyo leta. Naho kugarura umutekano muri iyo leta bigeze ku ntambwe ishimishije, umushikiranganji w'intwari wo hagati muri iyo leta yunze ubumwe ya Somalia, Mohamed Al Adle, avuga ko ataragera ko ingabo za misome ziva muri icyo gihugu. Mohamed avuga ati turashimira ingabo z'u Burundi ziri ngaha, naho zatujije umwansi aracari ngaha, ni nacyo gituma tuvuga ko izo ngabo zirubandanya igikorwa cyazo hamwe naho zurangiza icyo gikorwa. Muhari Al-Shabab utarafutwa burundu uwo cubyura umutwe, uwo muhari ni ukurwanya nk'urwanya indwara ya kanseri. No mu ntwaro yo hasi ku rwego rw'amakomine, icyo nicyo cyifuzo cyumvikana mu kanwa k'abajejwe intwaro i Mahadai muri iyo leta nyine. Hari ingabo z'u Burundi biribonekeza ko aba Al-Shabab bagiteye uruhagarara. Musamiri waho wewe aba mu ikambi y'abasirikare b'Abarundi, nabo nyine avuga ko ataragera ko abasirikare b'Abarundi bahurikiye muri AMISOM bava muri ako gace. Ahmed Ahel arongoye district ya Mahadai avuga ko atari ngo umutaru
AMISOM lamagarintas waxay u baahan tahay in ciidamada Soomaaliyeed la dhiso.
Ahmed Ahel avuga ati icyo cyifuzo cyo gukura ingabo z'u Burundi ngaha cyari cyiza, atariko ingabo za Somalia ntiziragera ku rugero rwo gucungera umutekano nk'ingabo za AMISOM. Sinokwemeza ko mu myaka ibiri cyangwa irenga ingabo mva makungu zova hano ihiraba, nacyo simva ngaha kugira ashike ku butaka bwose njejwe mu ntwaro. Ingabo mva makungu nizibandanye kurwanya umwansi kugira tuzwe Burundi. Ako kamo gaterwa na zimwe mu ndongozi za Somalia mu gihe hari itegeko rya ONU 23/72 rivuga ko ingabo za AMISOM zigiye kugabanurwa buhoro buhoro kugira muri 2020 zibe zavuye muri ico gihugu cy'uburariko gushira ubuseruko bwa Afrika. Umuserukizi adasanzwe w'umukuru w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe mu gihugu cya Somalia avuga ko atahuriye myitwarariko y'abasomalia ku mutekano wabo. Munyamozambike Francisco Madeira avuga ko himirije inama idasanzwe yo kurabira hamwe uko ibintu byifashe muri Somalia muri rusangi kugira hafatwe ingingo ntabanduka.
C'est vrai que la résolution 72 prévoit que
Francisco Madeira avuga ati nivyo ko ingingo ya 23/72 ivuga ko mu mwaka wa 2021 ingabo za AMISOM zova muri Somalia. Iyo ngingo kandi ivuga ko itegerezwa gushirwa mu ngiro buke buke, kandi ko ubutegetsi bwa Somalia butegerezwa gufata ibintu mu minwe, ariko ibyo byose bitegerezwa gufatira kukuntu icyuka kizuba cifashe mu gihugu. Bibaye ngombwa ikiringo cyo kubandanya kugarukana amahoro gishobora kongerezwa. Ibihugu byarungitse ingabo mu gihugu cya Somalia n'Ubuganda, Uburundi, Kenya, Djibouti na Ethiopia. Mujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Evariste kuri iyo nkuru. Urudandazwa rw'abarundi kazi rushobora kugabanuka cyane mu minsi iri imbere, bisigurwa na ambasaderi Remy Barampama aseruka Burundi muri Kenya, ahashikiriza ko umurundi yafatanywe n'abarundi kazi 29 azorungikanwa nabo mu Burundi kugira yerekane abo bakorana. Barampama mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika asaba abajejwe intwaro kuba maso bakaraba abaza guhenda abo barundi kazi. Ni kuri mikro na mugenzi wacu Eloge Urikaneza.
nivyo kugenekezo gya mirongo ibiri ukwezi kwa kane abarundi kazi bagera ku mirongo ibiri n'icyenda barafatiwe no mu gihugu cya Kenya ahantu bitwa Westland babikwa kuri irindiro cy'abapolisi kiri Parkland baragiye mu rukiko barumvirizwa bigaragara neza yuko bahenzwe ubu yitwa turakora nuko twa turabira hamwe n'abategetsi muri Kenya ukuntu abo barundi bosubizwa mu gihugu cyabo cy'amavukiro Burundi
ego muri komora ngiye bosubizwayo ariko twarabonye inshuro nyinshi abarundi kazi kandi bagacishwa muri Kenya no mu ndihu nka Tanzania na unubuganda bagiye kugurishwa nta kintu mubona no vuga nti kidatomoye kuva kubatanga impapuro kuva ku mipaka gushika no kubatanga amaviza
nibyo ari ibintu bitameze neza umuntu ashobora gushira abona icya mbere ndavye kuntu abo barundi kazi bameze tumaze kuvugana nabo umwanya tari muto nasanze harimo ukutamenya kudasanzwe ibyo two kwita ignorance cyangwa twavugamo innocence ntibazi neza ikiri kibarindiriye imbere no kuvuga yuko abagenda babashikira mu mihana itandukanye bagenda babere kaneza yuko imbere ari heza bashobora kuronka ubuzima ni barenga imbibe bakagenda mu mahanga ati n'impapuro z'inzira turazibaronderera nyuma tubashikana aho hantu muzomerwa neza abo kajana nago bakiyumvira neza yuko abo bantu bagira babafashe aho nabo inyishyu si yindi aho basaba yuko habaho ugusigurirwa bikwiye abajeje intwaro mu gihugu cy'u Burundi bagafata umwanya wo gusigura hirya no hino mbere bakishimikiza ubuhamya bumwe bumwe buhari bw'abagiye bajya muri ibyo bihugu wiyumva muri Arabia Saudite muri Oman bakagaruka bameze nabi ubwo buhamya bugafasha abandi kugira ngo bikebuke bareke guhendwa cyakabiri ningene impapuro zinzira baba bazironka nibyo zina murundi wese afite imyaka iri kuri amategeko afite uburenganzira bwo gusaba ikitabo cy'inzira ariko reka tugaruke abari ko mipaka iyo abantu bagiye kivunga bakagiramo inkisumira kure mbega nta makenga byo bibatera iyo babaye ati none ko muvumbukiye rimwe mwese muviye mu rutushurere mujahe kugira ngo bagire icyo bafashije icyo ni gikogwa cyokogwa n'abari ku mupaka mu ruhande rwo Burundi nibi bihugu duhana imbibe na rijya dusangiye umuryango ubihugu biri mu Afrika yose ruko bakagira icyo bavuganye bakagira icyo igifashije kugira ngo ugoroje n'uruza ego burenganzira bwa zina muntu wese kuyunguruza kugenda hashaka nibibuzwe ariko biteye amakenga babazwe umbyo nibikogwa bishobora gukogwa mu mpande zose ubugira gatatu ni bijyanye n'ingene bahaba izo baronka izo mpusha zibakora mu gihugu cya Kenya bibajyana muri Arabia Saudite cyangwa muri Oman aha no gira ico ndavuze ko kane nshimitse hano mu gihugu cya Kenya siyo baronkerezo visa twumva neza yuko izo visa uburenganzira baburonderera mu gihugu cya Tanzania ahari ubuserukizi bw'ibyo bihugu ari cyokogwa by'ukuri iyo umuntu akararondera visa yo kujya mu gihugu runaka ari ibibazwa uja kwande ushikira kwande uzamaregeye kingana gute ubise ubushobozi bungana gute ko kuba muri cyo gihugu iyaba by'ukuri bibazwa nk'uko bitegekanijwe gutyo hoba makenga kuzina mu rundi ngaho umuntu atacye no mu ishuri cyangwa umuntu abayabaye kumva yuko agera ahaguruke aje muri Oman muri Arabia Saudite urumva yuko ari ibyo fasha byo zibira kugira ngo abantu bo bajyanye muri iyo nzira y'ukudandazwa nibibandanye bigaragara neza yuko rero abagirwa rudandazwa abo bantu bagenda bagakorera kuri ubwo buserukizi bw'ibyo bihugu abo barundi kazi bajyanwa mbere nibarinda no kujyayo bagenda bitwaje izo passport baba barabarondereye bakagira ibyo bakoze hariya maze rimwe na rimwe izo mpusha zikaboneka ariko kandi nabamesha ko ariho bishika hakaboneka izitameze neza izibinyoma bamwe bagafatirwa mu nzira mu bibuga by'indege bakaca babasubiza mu gihugu cya Kenya kuko ariho baba buririra indege ayo mariya y'ubuserukizi bw'u Burundi bakaca baduhamagara urumva abarundi banyu bari ngaha tukajya mu bibazo mu nyine kandi bibasabe abo bene kurundirizo musha bashikeho bababone kuko nibigera bajaho babugaranira ahantu bibaye ngombwa mbere bagasaba cyangwa bagakorana n'ubuserukizi bw'u Burundi busanzwe buri mu gihugu cya Kenya bakemeza ibyo nohereza kuri kinye kijanye nabo bagira rokritema na wundi yubuza yuko yorokritema bihagarara nuko abajeje intwaro borikanura kurusha bagakorana n'abajeje umutekano n'abajeje yigendereza bumvise ko ari umuntu akwaja mu mihana ahenda aba bantu yandika nkuko abari hano babitubwira ko bagiye babasanga ku masoko bakabandika mbere bakanabasaba n'amahera akabaye ko bagiye babasanga mu mihana ku masoko urumva ibyo ni igikogwa n'ukuri abajyaje intwaro bafatikanije n'abajyaje umutekano n'igendereza gutyo barashobora kugira icyo bahagaritse aba bantu bafashwe by'ukuri bahanwe by'akarorero hano mu gihugu cya Kenya mu bari begeranije abo barundi kazi 2009 babiri barafashwe muri abo umwe no murundi yitwa Bigirimana Hassan arahari uwo rero asanzwe ari mu buroko mvye twa dutegekanya bazosubizwa Burundi nabazo barimo nkumbure azotanga umuco kwiye abajeje intware bazobagikorereko bamenye neza abari muri iyo ngendo barabe kuba butuza iyo bikubiraba
ambasadere baramama murakoze kuri Uganda mu hajwi ry'America
namwe murakoze gose kandi n'ikindi gihe n'ukuri hari ibyo mubaza kugira dutanga umuco ku Barundi n'abandi bose tuzobikora nkuko bisabwa n'amategeko nta kibazo
turashimye ambassadeur Remy barampama na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
banwanye bakunze ijwi rya America mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mugiye mirongo ya FM yafite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Sati ijwi rya Amerika Washington DC. Mu gihe Burundi buriko bwitegurira amatora y'ukwemera canke guhakana ibwirizwa shingiro ihinyanyuye mu gihugu cyose, ishyirahamwe AJAP ku rwego rwa Afrika, Association pour une jeunesse africaine progressiste, rifise imigambi yo guhaka ryo abakiri bato kuko gutanga intererano mu gutorera inyishu ibibazo bitandukanye hamwe no kwiteza imbere, rikaba ryihaye muri iki gihe igikorwa cyo guhanura abakiri bato kukugene okwigenza muri iki gihe cy'amatora yimirije no mu kiringo cy'inyuma yaho. Mu kanya twavuganye n'ubuyoboye iryo shyirahamwe Eric Nsengimana atangura avuga icyatumye bashyiraho iryo shyirahamwe.
Icyatumye dushyiraho iryo shyirahamwe ni uko twabonye ko urwaruka na twebwe dushoboye kugira icyo duterereye mu iterambere ry'ibihugu na cyane cyane mu Burundi. Nk'urwaruka twabonye ko tugiye hamwe ijwi ryacu rishobora kumvikana, tugiye hamwe ingufu zacu tukazishyira hamwe dushobora kugira icyo duterereye kugira ngo dushobore guharanira agateka kacu na cyane cyane ko musanzwe muzi ko na cyane cyane ibikorwa by'ugwaruka usanga kenshi umwenga birakengeretse, ariko twebwe twahisemwo gushyira ingufu hamwe kubera ko dutahurana ntaryo ko ugwaruka rufise intererano ntangere mu iterambere rya Afurika na cyane cyane ko Afurika igizwe n'ugwaruka ahanini ku mugabane munini iya tukizera ko dusize ingufu hamwe hamwe ugaruka rwose rwo muri Afurika tuzokora Afurika ku mugabane w'ibihugu bikenye.
Mufise abanywanyi bangana iki?
Uyu munsi mu Burundi dufite abanywanyi barenga 60,600,650. Tukaba muri Afurika yose dukora mu bihugu 47, tukaba tubaba hafi 4,000,000.
Muri iki gihe Burundi biko bwitegurira muri iyi minsi amatora akwibwirizwa ishingiro rihinyanyuye n'uruherwa rwanyu mufise?
Ego, nkuko mubizi Burundi buriko buritegurira toni kuri uyu wa 17 Rusama, aho igihugu cyo Burundi n'Abarundi bazoba biteguriye bazuka baja gutora canke kwemeza canke guhakana ishingiro. Twebwe rero nkuko twabyemeje nk'ugwaruka n'uguhanura ugwaruka kugira ngo bashobore kumenya ingene bitwara muri bino bihe na cyane cyane usanga bitoroshe, aho usanga kubera ko bamwe baba badahuje ibyiyumviro abana bariya ugasanga bishoboye gutuma ugwaruka rushobora gucanamwo kubera ibyo bihe binjiyemwo. Twebwe muri AJAP rero twihaye intumbero yo kubahanura no kubigisha no kubereka icyiza icyo bakora kugira ngo bashobore kubana neza mu mahoro, ari naho twabateguriye inyigisho zitandukanye na cyane cyane mu bijyanye n'agateka kazina muntu mu gisata cyacu cyo guharanira agateka kazina muntu muri Afurika, tukaba tubaha inyigisho zijyanye no gutatura amatasi bidashyira mu nguvu, kubasaba gukoresha imvugo yoroshe mu gihe bariko bariyamamaza cyangwa mu gihe bayaga no badasangiye imigambwe cyangwa badasangiye ibyiyumviro, tukabereka n'ingene babikora, guharanira agateka akazi na muntu kugira ngo bahure n'uwo badavuga rumwe cyangwa se umurya-mugambo cyangwa uriya bashobore kutagwana cyangwa ngo bagire ibyo bapfa bishobora kubatuma agateka akazi na muntu bakahungabanya. Tukaba hamagarira gusoneranira hagati yabo, hanyuma muri ibyo tukaba nabigisha ingene bakwiye kwihangira imirimo kugira ngo bashobore kuyibeshaho mu buzima, na cyane cyane ko tuzi ko iyo umuntu atagira akazi atagira icyo akora ariho usanga kenshi umuntu wese ashobora kumukoresha. Hanyuma kandi turabigisha gutatura amatati bidaciye mu ngingo.
Icyicaro cy'ishyirahamwe ryanyu gikuru kiri he?
Icyicaro gikuru ku rwego rwa Afurika kiri mu Kigobe, kuri Avenue Rukonwe nimero 4.
Mukorera mu gihugu cyose?
Yego, dukorera mu makomine yose agize Burundi.
Hari amashyirahamwe yandi atari make yitaho urwaruka, mwaba mukorana gute?
Amashyirahamwe nk'ubu turiko twakoranye novuga muri poste election, ku bijyanye n'ibimejeje kuvuga dufashe mu mugongo n'ishyirahamwe mpuzamakungu FINEWAFE, duhanye n'amashyirahamwe y'abanyamerika nka American Friends Service na Search for Common Ground, turiko turakorana na bagide ni CPAG, NELEJA, GGB, ayo yose nayo n'amashyirahamwe usanga ahurikiye mu rwaruka, dukorana neza kandi turumvikana.
Mwavuze ko mukora mu bisata bitandukanye, ibisata harimwo ivyerekeye ibidukikije, ivyerekeye amagara y'abantu, kurwanya indwara, kugerageza kubungabunga imico, n'ibindi bitari bikemwo ducira ku mayange, ingene mubikoramwo muri ivyo bisata?
Ego, murakoze cyane. Nk'uko bisanzwe muri ivyo bisata dusanzwe dukora dufatiye nko ku gisata c'amagara y'abantu, nk'uko mubizi mu Burundi na cane cane mu mashure usanga urwaruka rwinshi rugenda ruheba amashure kubera inda z'indaro, abandi ugasanga bagenda birukanwa mu miryango kubera ko batwajije inda abakobwa cyangwa se bakaba ibicibwa mu miryango. Ibyo nabyo bikaba ari inkwezi z'amarere kubera ko usanga urwaruka rwinshi iyo rutize rudashobora no kugira akazoza keza, na cyane cyane ko bamwe bashobora bigira kwirikara, abandi nabo bagaca bihungira, abandi nabo ugasanga nyene abanyepolitike barabakoresheje mu bintu bishobora kubatwara ubuzima bwabo. Rero twebwe muri izo turagerageza kwigisha urwaruka ingaruka mbi zoshikira mu gihe batwaye inda batifuza, tukagerageza kubigisha ingaruka mbi zibashikira igihe baheze ishure. Turabyita tubicishije mu nkino icyo twita amakeshi, hanyuma turafite n'abaganga basanzwe baca batanga inyigisho mu gisata cya shante, hanyuma mu gisata cy'imico n'akaranga turigisha mbese tukanashyiraho n'imigwi ijejwe intambo no gukomeza akaranga n'imico. Nk'uko musanzwe mubizi ko igihugu cyangwa kontina byose bihagaze ku muco, iyo umuco w'igihugu umaze gutituka kenshi usanga icyo gihugu cyafashe imico y'ikindi gihugu, gutyo ukazosanga icyo gihugu cyatituye imico yacyo kitagira igihugu. Twebwe rero turagerageza gukomeza akaranga imico y'ibihugu tukabyubahiriza, mbere turiko turagerageza kubimenyekanisha ku buryo n'intambo turiko turagerageza ko mu migwi yacu twigisha Ikirundi nyakirundi, hanyuma tukabikora mu Kirundi. Ibihugu byose duvuga muri Afurika bakagerageza gukora umuco wabyo, na cyane cyane ko twama dukora navuga imahuriro uko imyaka ibiri heze ku rwego rwa Afurika, naho nyene turagerageza kwerekana imico y'ibihugu bitandukanye, tukagerageza no guhamagarira urwaruka kuguma ku mico y'abasokuru kugira ntidutwarwe n'ibyubu. Hanyuma mu bijyanye n'ibidukikije naho nyene ari nacyo gisata dukoreramo, na cyane cyane rwose turagira amapepiniere tukagwera ibiti bikiri imbuto hanyuma tukabitegura duje kubitegura bimwe turabitera mu gukingira inzuzi ibyo tudashoboye gutera turabihawe n'igihugu kandi tukabibaha ku buntu kugira ngo bashobore gukingira ibidukikije aho baba bari ariko cyane cyane kubitera ku misozi no mu gukingira inzuzi.
Mwakoze ku mirongo ya telefone dufite Leo Kargo uratwumva
cyane munyamakuru mwaramutse cyane mwiriwe bizanye naho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasaha mufise.
Mwakoze haracyari mu gitondo mufise ikibazo cyane ikimvira muterera
ego narifise akabazo hamwe n'ikimvira nashaka guterera cyane cyane ntangure ndamutse wa mutumire arongoye ajap ego cyane cyane nashaka kumubaza akabazo gato inda gahere ko ndevuga ajape ni ishyirahamwe ryoba riri mu mashyirahamwe yigenga cyangwa ni ishyirahamwe ryoba riri mu kwakwa leta cyangwa reka tuvuge yuko ryoba riri impande ya leta ko n'akabazo ka mbere nashaka kusanga kumubaza kuko duhaye turaba ugwaruka ngaha mu Burundi kuko nagiye ndugwaruka kuba mpagaze ngaha muri provinsi ya Mwaro turabona ko dufite ibibazo byinshi byinshi kandi dushaka yuko amaleta yacu ashobora kuba yotorera inyishu watu yaturaba izinziro zifise ibishyirahamwe ya jape zidashobora kuba twovuga yuko ajape ryoba rifise izindi ntumbero zitandukanye n'izo ugaruka ngaha mu Burundi twe dufise tukate kuje utwaze ingene ugaruka tubayeho ni cyane cyane n'ubushomeri mugabe tukavuga tuti ubushomeri kugira ruvero tuvana na politiki abategetsi baba bafise tukabona yuko ataterambere ahubwo abategetsi baba bariko baraturondera nk'ugwaruka rero na cyane cyane nashaka ahantu ase nk'uhadufite umucyo na cyane cyane ugwaruka rukaba rwamwumviriza kugira ngo dushobore kumva ko ajape ari ishyirahamwe koko ry'ugwaruka riharanira inyungu z'ugwaruka. Murakoze ngaho kuri ijwi rya Amerika.
Murakoze mu mwishyura Eric
nubwo numvume ngaya yashavuye cyane ishyirahamwe ajape nagomba namumenyeshe ko ari ishyirahamwe ry'ugwaruka nyafurika rikorera mu bihugu ishyirahamwe mparani na majyambere ry'ugwaruka nyafurika rikorera mu bihugu 47 ryatanguye mu cyangugo umwaka w'2007 rikaba uno munsi rikorera mu Burundi bwose ni Mwaro yifuza ko kuraba urongoye intara ya Mwaro kugira ashobore kwinjira kugira ibyo avuga abyibonere na cyane cyane ko bishobora kumufasha guhindura ibyiyumviro ndashobora kumuha nimero niyaba ariko aratwumviriza kugira ngo yishyire no ku cyicaro gikuru cya Jape ngahe Mwaro. Hanyuma ku bijyanye n'uko ambajije ati barabye ugwaruka uno munsi ingorane rufite ugwaruka twebwe tuzishyira mu migwi novuga nk'itatu na cyane cyane ugwaruka usanga rufite ingorane nyamukuru yuko udatahura ibyo rurimwo na cyane cyane ko usanga dufise novuga kutahindura ibyiyumviro ugasanga uko wama wiyumvira uyu munsi niko wama wiyumvira ejo. Uno munsi twebwe tuge nama yandi maorganizasiyo internationale twiyumvira guhera gushika mu mwaka w'2063 hariho rero n'abakiri muri 2010 n'abakiri muri 2005 hakaba n'abari muri 2018 rero icyo gihe novuga ko ugwaruka guyumvira nk'uko bashobora kuja hamwe bakaza muri aja tukabigisha kugira ngo babone n'izo mvugo dukuvuga ngo ishyirahamwe riri mu kwaha kwa leta cyangwa ishyirahamwe riri mu bigenga ibyo birashobora kubavamwo bamaze kubona akamaro k'ishyirahamwe aja kuko ishyirahamwe aja ririmo abantu benshi rifite programme y'ukwiteza imbere nk'ubu turiko turashyiraho ikigega fish novuga Fonds d'Investissement de la Jeunesse kizoshobora gufasha guha ingurane ugwaruka novuga didasabye ingwate kubera ko twabonye ko ugwaruka rwinshi usanga rutagira akazi ngo rugira amatitre rugwatiriza muri banki ugasanga ariko muri ubwo gwaruka ari ugwaruka ruri responsable rushaka gukora rushaka kwiteza imbere rukabura imitahe ayishyirahamwe rero ajape ivyo twarabitahuye turavuga tuti twebwe nk'ugwaruka turi benshi twamatuko turavuga ingorane zina ziriya none nigiye twokora twebwe nk'ugwaruka kugira ngo dushobore kwerekana ko natwe aho turi dushoboye turavuga tuti reka ugwaruka rumaze kwerevuka dushobore kugira contribution dushyire hamwe ingufu hanyuma twishyirire ikigega twebwe nyine kizoshobora kudufasha kwiteza imbere. Nibaza ko nungahe Mwaro nimba atarinjira muri ya jape yaratefe ni amaze kwinjirayo niho yogerageza kutunegura yamaze kutubona cyangwa fata position yamaze kubona uno munsi uko baturiko turakora mwaro twarimo imboga naho nyene inama nk'izi zirabandanya zo kwigisha ugaruka na cyane n'ubuduhe kugira ama formation y'abanyeshure kuri enake mu kibimba izo byose nibikorwa biriko birakogwa mwaro kandi tukarima kandi tukorora rero umugwaruka aho tugeze turi mu byiyumviro byo kwiteza imbere ibyiyumviro byo kuvuga ngo duhengamiyaya canke ngaha ivyo nta kibanza kinini iya novuga bigifise muri kino gihugu cacu
ibiganiro rero twari tubafitiye kuri isaha ni bigarukiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika dushimye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Ali Maskara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri isaha kuri mikomari 10 na Fideni Yongabo tubashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi kugira umugoroba mwiza mubandanye mwumviriza radio yanyu Radio Ijwi ry'Amerika.